Radio Izvid Amerika. Radio Izvid Amerika makinoni no makinyarwanda I Washington DC. Modu kwirikirana mu Burundi ku mirongo migufi bita short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook cyangwa kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umunsi wa kane w'indwi iheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashize habona imigambi mishasha yazo yerekeye akarere ka Afurika. Iyo migambi igenewe gushyira imbere inyungu za Amerika. Zatangaje ko inyungu z'igihugu ziba iza politiki, umutekano cyangwa ubutunzi zitegerezwa kuza imbere mu bijyanye n'imigenderanire n'akarere ka Afurika. Muri iyo ntumbero Amerika ifise imigambi yo guhangana n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya biriko vyagura inyungu zavyo mu bijanye na politiki y'ubutunzi n'igisirikare muri Afurika. Hari ababona ko Afurika igiye gusubira kuba ikibuga c'intambara mu vy'ubutunzi na politiki hagati Amerika n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Hari n'abandi babona ko uguhiganwa hagati y'ivyo bihugu vy'ibihangange bishobora kugirira akamaro Afurika. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonose ibijanye n'imirimo y'ubudandaji mu makungu ari muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumiye kandi Emmanuel Nkengurutse yanonoso ivyerekeye amategeko hamwe n'imigenderanire y'ibihugu ari I Kigali mu Rwanda. Batumire nda baramukije
amahoro.
Ego
amahoro neza.
Ego amahoro. Ntangurire kuri Emmanuel. Iyi migambi mishasha ya Amerika yashizwe habona ku munsi wa kane uyibona gute?
Ego imigambi yashizwe habona muri iminsi iheze nuko gusa yavugiwe hejuru n'ahandi iyo migambi yamara imigambi y'imigenderanire y'ibihugu byose byaba bikuru cyangwa bitoya. Ubu gusa nuko haruyemwo ibihugu biri novuga yuko biriko birahiganwa ibihugu bya rutura harimo Uburusiya, harimo Ubushinwa, harimo mbere n'ikindi gihugu kindi cyitwa Turkiya, harimo India, Ubuhindi. Ibyo bihugu byose biriko biragerageza kwirukana kugira ngo birabe yuko byogira imigenderanire myiza isumbirije n'ikiganiro cya Afurika gusumba uko byahura. Iyo rero bagomba kugira imigenderanire myiza, bavuga ko bagomba kugira imigenderanire myiza kubera akajisho keza cyangwa akazuru keza cyangwa imisaya myiza y'Abanyafurika, ni kubera inyungu baba babikeneyemwo. Inyungu cyane cyane zerekeye iz'ubutunzi, urabye ibyo bitandatwa hariho muri Afurika ifise ibintu byinshi cyane iratunze umurengera, bijya bintu by'amabuye y'agaciro, ibintu by'ubutare n'agataka ni byinshi cyane muri Afurika. Mbere barafise n'ibintu byinshi biraba ingenzi turizime, ibintu byerekeye uburimyi n'ubworozi, baracafise amasi manini y'akacakora. Ibihugu hari ibihugu bingana ngira ngo ibihugu byinshi byo muri Kiburaya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya binini cyane bitagiramo abantu benshi ushobora gushyiramo uburimyi, ubworozi, kibagiriro no gucukura ubwo butari na gatata bifise.
Yego, turabandanye.
Nibyo rero niho bazabikorera. Rero iyo Amerika ibivuze kumbura ibona ko ibyo bihugu birinda cyane cyane Uburusiya n'Ubushinwa byabitanze. Byahitanze.
Yego, nibyo tuzakura. Yego, turaza kubigaruka ko. Eka nawe Lionel Messi ho uhavuga iki kuri iyo migambi mishasha yatangajwe na Amerika kuri
Afrika? Ego me murakoze cyane ko mijambo iyo migambi n'imigambi myiza cyane, imigambi myiza cyane kubona Amerika ishaka kubandanya yongereza imigambi y'iterambere no kuzana imitahe muri Afrika. Icyo kintu n'ikintu je mu bisanzwe ndagishigikiye cyane, kandi ndabonamo ko hazobamo ikintu cyiza rwose kubera igihugu cya Amerika kuva na kera cyane gifite ubucuti bwinshi n'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Na Afurika nini hari ibihugu birenga 50, hanyuma ubwo bucuti bwamye bwiyongera mu mfashanyo cyane mu kuzana imitahe. N'ubu Amerika kiracyari igihugu cya mbere kizana imitahe myinshi muri Afurika, ariko igisate ubu bagiye kongera n'igisate cyo kuzotanga amadeni. Icyo nacyo kikazoshobora gufasha cyane cyane mu nzira y'ukushobora kuzana amahera ashobora kuzana imigambi y'iterambere, afasha igisate cy'abantu bashaka kwidandariza cyangwa kugurura imihora hamwe. Abadandaji bino muri Amerika bashobora gukorana neza n'abadandaji bo muri Afurika. Iyo ntumbero ni nziza. Wavuze yuko hariho n'ibindi bihugu nabyo biriko biragerageza kugira iyo migambi. Iyo migambi yose uyishizemo birafasha Afurika, kuko iyo habaye ihiganwa rero iciza nuko umuntu acagerageza akugurura imihora abadandaji bagashobora gukorana n'abandi badandaji. Ibi rero je mbona ari umugambi mwiza, kandi n'umugambi uzozana iterambere mu bihugu byinshi muri Afurika, reka n'ubu biramaze gutangura kuzana iterambere.
Okay, murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Didas, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Irindi zina naho uri? Mu Burundi?
Ego, ne.
Mufise ikibazo canke cyumviro kubatumire?
Yewe, ikibazo nka mahonga nka peni nka cyumviro.
Ego.
Ikibazo cya mbere, ndashaka kubaza abatumire. Nanyumva?
Ndabumva, muduke ku ijambo.
Tumeshaka kubaza abatumire mbe iyo leta yunze ubumwe ya Amerika kubona yoba igize iyumviye kuja muri Afurika mwa bino bihe, yoba hariho ikindi kintu cy'inkurikizi indi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cy'ubwa kabiri ni kukiboba biyumviye kuza mu gihe babona Ubushinwa cyangwa ibindi bihugu byaruta nk'Uburusiya byoba biriko biregera ibihugu byatuka mu kubiteza imbere, kandi n'icyo gihe Amerika nayo yari yabihagaze, yari yarabyanze kuza gukorera n'impize yayo muri Afurika.
Murakoze. Mwahejeje?
Ego, me.
Murakoze. Mu mwishure Emmanuel.
Ikibazo cyiwe ni kirekire nticyumvikana neza.
Aravuze ngo kubera iki muri ibi bihe ngo Amerika ize muri Afurika ngo ntibishaka kugira ngo inkurikizi mbi?
Oya, Amerika yandiri muri Afurika yarace yamye kuva kera, harya mbere no mu Burundi igihugu ciwe cuye abaje icyo kibazo naje n'icyo wanje mbere. Amerika yari mu bihugu bya mbere bitanga ifashanyo nini ya cyane ifasha Uburundi cyane no ku bindi bihugu bya Afurika, nuko ebyiri iza ubwa mbere nkuko uyuvere wacu dusaga ibiganiro eje kubivuga gusa igishasha ubu bage bati sugufasha gusa no kuzana mitahe tukayishora ngaho muri ibyo bihugu byanyu ama tukaraba yuko ushobora kugira akarusho mu iterambere mugabo rwumva naye navuze ikindi kindi bahiganwa n'ibindi bihugu rero nta kibi kirimo imigambi yindi baba bafise no kuraba ibihugu bya Afurika nabyo nyine bikitunganya erega ntibasanga bititunganije neza habaho ibintu bibiri barareka kuzana iyo mitahe kandi icyo gihugu ibyo bihugu biba bihombye bibuze iyo mitahe canke baza naho igihugu ntikibitomborewemwo mu kibironkemwo inyungu ikwiye ndaguha akarorero hari giturire cinshi ntibazoza abazoza nabo urumva ntibazofasha urumva leta igihugu ntikizokungurukamo mu mutahe mu makori mu buzi aho rero icyo kibazo ni ukucibaza ubaza icyo Amerika igomba gutegekanya wongera ubaza icyo ibihugu bya Afurika byotegekanya kugira ngo koko iyo mitahe iyo politiki nshasha igomba kugwiza imitahe muri Afurika itange akarusho abanyafurika bahungukire ntibahahombere ndaguha kandi karore urabona huzuye ubutaka bwinshi butari n'agataka byinshi muri Afurika kandi ibyo bintu ndazi ko ibihugu byinshi bya rutura bibikeneye kuko kubera amahinguro yabo aricyo akoresha mu gihe hatariho politike nziza y'ibyo bihugu bya Afurika ituma haba ihiganwa hagati y'amahantu byabishaka amasosiyete abishaka ibihugu bibishaka kubagira ati murahiganwa hanyuma dufate uwutanga menshi uwongera agatanga ubuzi bwinshi uwongera akazotanga amakuru akwiriye amafaranga yose yavuye muri ibyo gucukura ntaca asubira inyuma yose muri icyo gihe urumva tuzobahombera iyo batangura kugira amakontra amasezerano binyegeje ugasanga ya amafaranga ava muri ubwo butare agenda mu minwe y'ayo mahinguriro yo hanze no mu minwe y'abategetsi ntaje mu gihugu ntaje mu kigega cya leta aho tuzohombe
yego
rero nabyo nyine no kubyibaza
yego mu kibazo cya kabiri yabajije ngo kubera ikingo Amerika iyumviye kugaruka naho mwana ko murasigura ko itigeze iva muri Afrika ariko harababona kumenga cyane cyane kuri iyi ntwaro ya President Trump basa no kumenga Afrika batangwe gusokora ngo niko kibaje rukubera ubushinwa cyane cyane ubushinwa Burusiya nibaza ko ari mu bya gisirikare ariko mu butunzi cyane ubushinwa ngo byo babimaze gufasha Afrika gutera imbere muri make
oya urumva kuri Trump bambe kuri Obama igihugu cya Amerika cyo nyine cyari gifite ingorane nyinshi ndane kuko cyari gitanguye amahinduro yayo yose amasosiyete y'ubudandaji yose yatanguye guhomba icyo yagiye gukora yagiye kwitunganya mu gihugu hagati kugira ngo ubutunzi busubire bubyuke kandi yaragerageje arabibyura umugabo rero muri icyo gihe abashinwa n'abarusiya nabo mbere n'abahindi n'abandi kubera bazi ya politike yabo ya marxisme leninisme ba kera imigenderanire yabo n'ibihugu bya Afurika byari cyane cyane ibintu bya politiki ibya ideoloji ariko ubu ndabo barijukiye intuze ekonomi do marshe bagahiganwa bakarondera rero ubwo butunzi abanyafurika bafise bagahiganwa n'ibindi bihugu ubu rero nabo baciye muri icyo gihe baca babona yuko boza muri Afurika kandi koko bazanye umurindi munini kandi bariko bararondera ubutunzi bwinshi notama ibyo bintu byo mu kuzimu ubutari n'agataka ka Amerika rero muri icyo gihe kigira iti hari ahantu nayo nacerewe gato hasi nabibonye neza ngo mpape ndanje nisuganye nshobore gukurikiza umurindi abandi bafise ibyo rero birumvikana Afrika yo chatomborera abantu baje bayironde ari benshi ningo mugeni mwiza yiteguye
yego
arahava agatora musore mwiza gusunda bose afise ubuco kwinshi natwe rero muri Afrika niko tugomba kubikora niko ndavuga amajambo pati
murakoze dovise kandi Remo uratumva
arumvemeshe
irindi izina ahuri
Ruhamya
urihe
mu Kigali mu Rwanda ku gisozi
ego ufise ikibazo icyumviro
ngeye numvise ino competition cyangwa rino hangana riri hagati y'Ubushinwa na Amerika numva nge uko mpita byumva numva ahubwo gi mpita numva ikintu bitaronizasiyo cyangwa ubukoloni wari bwo bugiye kugaruka niba bahanganye kuriya ahita mbihuza n'ibyo duhinga amabuye ducukura abantu bagacukura amabuye bakayakomoramo bino byuma telefone mashini laptop imodoka amagare amamoto bino byuma bikenera bya buri munsi twajya kubigura tukabigura bihenze nge numva ko ubwo bwaba ubukoloni se nta kuri Afrika kwishyira hamwe ahubwo noneho ke tukabyaza bino bikoresho bijya mu nganda bijya muri aho muri Amerika bijya muri ubwo Bushinwa kuko muri kompetisiyo bagira cyangwa mu mahiganwa bagira mbere na mbere icyo bashaka ni amabuye nta kindi kintu bashaka baza baduha bavuga ngo bagiye gukora umuhanda ni urugero bagiye gukora umuhanda mu Rwanda bagiye gukora umuhanda muri Afrika uraza gusanga ari Abashinwa bonyine bazubaka wa muhanda muri biro zabo muri buri kimwe cyabo cyose nta munyarwanda cyangwa umunyafurika uri aho hafi umunyafurika uri hafi ni umukapita cyangwa ni shefu cyangwa nta mufuwamani bashobora kugira uwo munyarwanda nta
yego
eh
murakoze
ese ibyo ngibyo ntibyaba ari ubukoloni bugiye kugarukana none Afurika tugazisanga turi mu bukoloni bw'ibi bihugu
murakoze reka mu mwishure Lionel
murakoze cyane ego ikibazo yabajije nokuri oya subukoroni bugarutse kubera iyi migambi y'uguteza imbere yo kubandanya guteza imbere Amerika Afrika ni rumva ibihugu byose birunguka iyo muri ko muradandaza ibihugu byinshi ubu biganira kugira habe inyungu ku bihugu byose iyi migambi rero iri kirongerekana muri Afrika ahubwo ni migambi myiza cyane abantu bakwiye kwakira neza kuko mu myaka nka 2025 iheze iyo migambi nyene yabaye cyane cyane mu bihugu bya Aziya nabyo ne byari bikeneye iterambere hanyuma baraborohereza imihora barabakira ibihugu birahindura amategeko baragerageza barakorana neza mu gisate cy'abadandaji hagati y'ivyo bihugu hanyuma ivyo bihugu birazamura ubutunzi bwawo burakomera niho ubona ibihugu Ubushinwa Ubuhindi Korea y'Amajepfo n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya byarakomeye ubutunzi burakomera cyane kubona barashoboye gukorana n'ibihugu nka Amerika hamwe n'ibindi urumva rero no muri Afrika si barifuza yuko bagira nk'iryo terambere mu masegiteri amasekta menshi cyane atari gusa ay'ubutaka ariko hariho ibintu byinshi bikenewe bashobora gufashanya nk'ubu uravye nk'ibintu biva ino biza muri Afrika hariho nk'ibintu bifashanya nko gutumatumanya ko amakuru hariho ibyuma hagenewe nk'ibyuma by'umuyagankuba ejo bundi hariho umugambi wa leta yino yagize n'igihugu cya Senegal bakabafasha nko mu bintu byo kuzana umuyagankuba nawe ukaba ukenewe mu bihugu byinshi byo muri Afrika icyo rero bazanye ibyuma bagafasha umuyagankuba ukaboneka ibyo bintu birafasha cyane igihugu kuko bituma n'amahinguriro asanzwe mu gihugu ashobora gukora cyane akaronderera akazi abanyagihugu bagashobora kudandaza kandi ibindi migambi Amerika yagize kuva na kera hariho nk'umugambi watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri wa AGOA ujejwe guteza imbere Afrika cyane cyane mu bintu byo kudandaza no gushora ibintu biva muri Afrika babishora muri Amerika kugira amahera y'agaciro ashobore kwinjira mu gihugu. Ibyo navyo birakoranye nk'ibintu nka ibitegwa, ibintu by'ubworozi, ibintu byinshi biva muri Afrika. Hari ibihugu byinshi byashoboye gukoresha uyu mugambi, ariko hariho n'indi migambi myinshi Amerika yigira kandi igumiteza imbere. Ariko ikintu gikomeye cyane ni itegeko bageze ryo kuzana imitahe,
itegeko rya AGOA. Murakoze. Dufise kandi Salomon. Salomon, irindi zina nahuri?
Nikonda yiragije nkaba ninga ikampara mu Buganda.
Mufise ikibazo intererano?
Ni ikibazo hamwe n'intererano.
Yego.
Nabo ni topic mwayishyize ko numva ko nogira icyo mvuze. Mbo Afrika ubu niwo mugabane wa mbere usigaye uri ufise isoko yagutse. Mbo ibihugu kuba biriko birahurumbira byabanje kwitegereza bona yuko Afrika atahandi hantu bashobora gushorera ibintu byabo usibye muri Afrika. Mbo ukabona aho Ubushinwa ubwo bwabibonye kera bwatanguye gushora amafaranga menshi muri Afrika. Nagira nibarize nk'uwo muhinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibyo bizanye ibintu by'imigambi muri Afurika bica byivanga no muri politiki. Mubona bizokunda ko Amerika isimbatara muri Afurika nk'uko Ubushinwa bahasimbataye ho mona keke bikunda kubivanga muri politiki. Icya kabiri, Trump uwo mugambi azanye ubona uzomworohera ko aheruka kwishongora avuga ko muri Afurika ari ahantu habi cyane. Yibaza murabyiye mu kijambo yavuze ngo ni nk'Amerika. Nagiye nk'abantu perezida ba Afurika bakwiye kwiga barabe izo mfashanyo ziba ziri ko turatangwa habarimo n'akandi kantu kigo gupima kuko usanga bifata avenire guharuka ruzo waruzo kurikira ukaba ruzo kwishyura ayo madeni ugasanga ibihugu byasa amadeni menshi.
Murakoze. Mumwishure Emmanuel.
Ego arabaje ibibazo bikomeye ariko imbere yuko njaho unyemereye nishure gato ya Ruhamya akantu gato yanongere kuco uyo umwere wacu yavuze ubukoloni bugarutse kuko birajanye n'icyo Sharma asa n'ububajije kumenya gutanga amasoko muri Afurika navyo n'ibintu bikomeye. Icyo kintu yavuze turabibona muri Afurika henshi yuko tuvuge nk'amabarabara, imihanda bariko barayubaka cyangwa amazu manini manini kenshi na kenshi usanga abakozi bose bava muri ibyo bihugu nk'Ubushinwa cyangwa Ubuturukiya n'ibindi, hanyuma ba bandi b'Abanyafurika bakaburiranwa akazi. Ibyo rero ni ukumenya gukoresha uburyo bwose dufise, ibihugu bifise, kuko nk'ibihugu biri muri OMC Organisation Mondiale de Commerce irya shyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi hari ibintu batanze byitwa liste de concession d'engagement bavuga ingenda urudandazwa tuvuge n'akarere kuko yatoye kurisha urudandazwa ruba ingena muhanahana kijya kintu twitwa liste de service notama izo service zo kubaka service de concession bakubwira ati turuguriye ama entreprise ashobora kuza mugabo hariho udashobora kwemporta ugenda ukure hanze abakozi bo hanze basanzwe bafise ubumenyi n'abakozi bo muri ibyo bihugu muje gukoramo. Iyo rero mbonye hariho abakozi bato bato b'Abashinwa cyangwa b'Abahindi cyangwa b'Abaturukiya baje cyangwa b'Abazungu mbere nicyo kintu, ariko mbona mbona baza ari bake niko gusa amasoko yabo bazinze cyane ukababona baje ibihugu ntibabyubahirije mbere n'amasezerano baba basinye muri Organisation Mondiale de Commerce n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryo gutandatu. Reka ngaruke kuri icyo kibazo rero cya Salomo ati mbega Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zitanze imfashanyo cyangwa zikaza zigashyiraho umutahe bitwanga na politiki. Ati unarazi rero na Trump ibyo avuga ibyo yavuze kuri Afurika ati birakoye ati none byogenda gute koko
ahari kibazo bikomeye hagati yabo bahiganwa hagati cyane cyane y'abashinwa n'abarusiya hamwe n'abanyaburaya n'abanyamerika. Abanyaburaya n'abanyamerika iyo bagomba gufasha cyangwa baza gushinga imitahe hari ibintu byangendwe kubita byangendwa ko bararaba ibintu by'agateya kazira muntu bakaraba yuko atabitirire biriho bakaraba yuko abantu bashobora kwitegenja tuvuge kandi ibyo rero hari usanga bijyanye n'ibyo bintu bagomba kuza gushobora imitahe kuko ngo hari igiturire biragoye kuvuga yuko mwohava mukagira ikigano cyane ko wakora ikintu ngo uhave wunguke kuko inyungu yose usanga yariwe mu biturire bagufyaba cyane iyo bakurenganije n'ubwo udafise ubutungane nyabwo butunganiriza bose bisunze amategeko iyo urenganijwe ntacyo uhava ngo wunguke urahava ugahomberayo. Ibyo rero bakabivuga ati nihabe rero ibihugu bishingiye ku mategeko niho byokoroha yuko twohava tukazana imitahe mbere n'imfashanyo bikaba ari ibyo. Niho rero abarusiya n'abashinwa batagira abagose cyane kuko bagira bati twebwe ibyo ntitwinjiramo kubera kuko ibyo biraba ibihugu byo bari ukwisuka mu bijyanye n'ubwigenge no kwikukira kw'ibihugu.
Yego,
hariho rero ibihugu bya Afurika bica biryoherwa bikumva ko ari byiza kuba cyane cyane n'abashinwa n'abarusiya cyane cyane abashinwa bashya bazana amafaranga menshi cyane ibyo rero ntibabirabe mugabo regiye kuraba rero no kuraba aho bihava bigaherera ikiyuko kirabyungukiramo muraraba neza ndabye amaraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere urabye n'ibyigwa bikorwa n'abahinga barakubwira ati yega nubwo ubushinwa buriko burafasha cyane Afurika ntabwo bwatanze amadeni menshi uzohava usanga ibihugu bya Afurika bifite amadeni arengeye aho byari bisanzwe bifitiye abanyaburaya.
Icyo ni ikibazo tuzakugaruka ko nibyo hari nk'ibihugu nka Zambia byafashe amadeni y'umurengera ku Bushinwa nibaza ko ari nk'imiliyari 7 z'amadolari mu nyuma birabunanira kuriha Ubushinwa bucha buvuga ko baba barasinya amasezerano mutarishye turaraba ibindi twiri hamwe mu nyungu mufise mu gihugu cyanyu bafashe uko ndavyumva societe y'igihugu ijeje umuyaga nkuba nimba atari n'ikibuga cy'indege tuze kuri Louis Michel batumva
ndarumva murakoze
yego uhamagaye urihe
ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi mu Rwanda.
Mufise ikibazo intererano?
Mfite akabazo kamwe rwose gatoya ndibaje ariko ubungubu Afurika ntabwo igiye kongera guhinduka ishibaniro nk'igihe cy'ubukoronizi uti kubera iki igihe cy'abakoloni ibihugu bimwe byabyungukiyemo ibindi bihomberamo ndaguha ndatanga nk'urugero abagande kuva muri 1962 cyangwa 1963 bari bafite kaburimbo igihugu cy'abakoronije cyabasigiye kaburimbo cyabasigiye pre cyabasigiye n'ubundi butunzi ariko se natwe mu Rwanda abantu badukoronije bavuga ko badusigiye ikikweri ntibizagenda gutyo biriya bihugu bigiye gusobanura biza muri Afurika nimba bikagira ikintu bikora abandi bakaza bagakora ubusa gutyo ibihugu bimwe bitungukiramo ibindi bigahomeramo. Murakoze cyane mugira umugo mugira amanywa meza.
Murakoze namwe mu mwishyure Remesha.
Ibintu ubu byarahindutse ubu ni urudandazwa cyane cyane iyo ibi bihugu cyane cyane nka Amerika mu migambi yabo yo kuzana urudandazwa rwinshi no kugongereza baba ariko barugurura n'imihora kubona hariho n'abari mu gisate cy'abadandazi bifuza kuza muri Afurika eka n'ibindi bihugu ariko uno musi ko turiho tuvuga Afrika bifuza kuza muri Afrika hanyuma bakaza bakagira urudandazwa bagakora n'andi badandaza ariko si kuza gusa kugurisha ibintu kuko ikintu gikomeye ni ukuzana amahinguriro hariho amakompanyi menshi y'Abanyamerika ari ngaho muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe hariho amakompanyi menshi ari muri Afrika y'Epfo murabona Afrika y'Epfo yateye imbere cyane ariko barasa amakompanyi arenga amajana y'Abanyamerika ahari ku butaka bwabo ariko ikintu gikomeye ni uko n'ibindi bihugu urabona Afrika nini n'ibihugu 54 hariho n'ibindi bihugu bishoboye kuronka n'amahinguriro n'amakeyi ashobora kuza gukorera muri Afrika icyo kintu cyaba ari intambwe ikomeye cyane kuko nk'ubu iyo haje nk'ihinguriro gukorera mu gihugu icyiza ni uko iratanga akazi ikariha ikori kandi n'abadandaji bato bato barashobora kudandaza ibintu kuri iryo hinguriro kandi n'abantu bakora muri iryo hinguriro barahigira byinshi bituma bizana iterambere ukurikije rero ako karorero hako ni nka karorero nyene kakoreshejwe muri Aziya ibi bihugu byose nabyo byaduze kubona haje amahinguriro menshi cyane cyane ava ngaha muri Amerika ariko hari uwavuze yuko ariho ibintu bitezo gukurikizwa ego hari ibintu bitezo gukurikizwa iyo amahinguriro rekaraza ariko aho ibihugu nivyo biganira ku mategeko ngendegwako bazokumvikana bazogenderako hanyuma abadandaji bagaca baza bakurikiza ayo mategeko urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye iyo ibihugu bitanguye kuganira bikugurura imihora abadandaji hanyuma abadandaji bakaza bagakora bakazana akazi kuko muri Afrika hari abantu incabwenge nyinshi hari incabwenge nyinshi hari urunganwe hari abantu benshi bakeneye akazi urumva nk'ubu hari abantu benshi bakeneye akazi hakaba hari amahinduriro nayo akeneye abakozi aho rero bazanye amategeko ashobora kubahuza abakeneye abakozi n'abantu bashaka akazi uca usanga ari bose bahungukiye ibihugu byose bikahungukira icyo rero ni umugambi mwiza w'iterambere kandi ibihugu bitanguye kutandaza hamwe uca usanga ari ibintu byiza bizana n'amahoro menshi
simbatana murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye ku mirongo ya telefone Thierry aratwakuye Thierry uratwumva
ego turabumva
irindi zina huri
neza
mwiriwe
njye ngo yari nk'intererano nagomba gutanga nk'uko ndabibona
yego
nibaza kuba bari kurashora imitaha nitwo bigerana ikintu cyiza cyane na karere babaye benshi bihugu byinshi bikaba birazana imitaha yabo muri Afrika ngira ngo bituma ku isoko n'ibiciro bimera nk'ibigabanutse kuko urudandaza iyo abadandaza bari kwaragwira ibiciro biragabanuka ku isoko ariko kandi nk'uko umutima ariko aravuga nibaza mu gihe habaye amasosiyete menshi yo kwakora mu gihugu n'ibyo igihugu kirahungukira ariko ndazi nabona ubwabo bariko barahungukira kuko baba baronse aho bagira urudandazwa nkabonera no gutera kamo ngira ngo no ku bindi bihugu byaba byifuza kuzana imitahe byose bigakorera muri Afrika bitari bike ngira ngo gutyo Afrika twohungukira natwe ugasanga bigaje ko mu bihugu bitari bike bya Afrika twama twidoga ngo hari ubushomere habuze ubuzi ugasanga habonetse ubuzi guto bya bishomere bikagabanuka murakoze
murakoze cyane ubundi ari ku mirongo wa telefone ni Etienne Etienne uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina nahuri
ndiyo kubwaye Etienne guturuka i Burundi Kirundo Province Commune Busoni Corine Kibibiri Pesize na Rugogwe
ikibazo intererano
ajene kintu noterera ahubwo ndabyakira nayo nti
yego
yeno bwa yuko ahubwo nko mu bihe tuye tubona twabona ibihugu bibi bya rutura usangwa ibintu bino birerekana n'ingufu z'intambara
mubandanye
ariko ubure we ariko burero ni byiza cyane cyo kintu amaze kuvuga ngo twacishimye cyane ahubwo niba kore intambara imwe yasinda musiga na cyane cyane mu guhiganwa mu byo bintu baza duteza imbere bazanye ubushobozi buteza imbere abanyafrika mu kwemwe wese mu kwerekana ubuhinga bw'iwe nibyo bintu bizo barimo biragira akamaro abanyafrika kuko na cyane cyane nka twebwe haguriyemo abantu b'abashomeri baraheza bakaronka ubuzi cyane niyo vuga yuko amareta ahubwo yafrika ace ayakira na yomi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ipiganwa rihabe by'ukuri natwe tubatora aho yuko
Murakoze turabashimiye Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku migambi mishasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize habana ku byerekeye Afrika ku munsi wa kane windwi iheze tubandarije kuri iki kiganiro ni iki kibazo harababona ko Amerika izitevye yasani yasokoye buhoro gukorera muri Afrika mu bijanye n'imitahe n'ubutunzi akaba ari cyo gituma Ushinwa bwahaboneye akaryo mu myaka irenga 10 ukaza bwaratsimbataye muri ako karere ka Afrika karimo amatungo menshi arimo afisa gaciro k'imiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi nkuko bivugwa na abanyagihugu batari bake ubu muri Afrika bavuga ko bari umuri yari di ni miliyoni 200 bakaba bavuga ko mu mwaka wa 2025 bashobora kuba biyongeye inshuro zibiri ariko buravya Amerika muri iyo migambi mishasha yashize habona ko ije guhagarika ubushinwa aho bugeze mu muvuduko wabwo mu gukorera muri Afrika kandi yaravuze neza ko itazotanga ifashanyo ikivunga zoraba ibihugu bitayigwanya mu nzego mpuzamakungu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitagwanya inyungu za Amerika kugira ngo bironke bironswe iyo mfashanyo Emmanuel mwakurikiranye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu aho siho hahagaze umuzi w'iyo inyungu za Amerika zo kugaruka muri Afrika
Oya bo inyungu zozo inyungu ubiravye muri rusange ari inyungu z'abanyamerika bonye ubwabo abagwiza tunga batwita abagwiza tunga bashaka kubona Afrika nk'isoko rinini yo gushoramo imitahe cyangwa gushoramo ibitandazwa hanyuma rero mugabo hakaba rero n'ibyo ubutegetsi ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gushyira imbere gusumba ibindi muri iki gihe kuko abayobozi bashasha b'icyo gihugu bafise uko babona ibintu badahava rero bakagomba gushyira imbere nk'uko bivuze abantu batagwanya politiki etrangere yabo politiki y'ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu hanyuma bakagwanya na so ibyo mu by'ukuri ni ukubiraba nibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise ububasha bwinshi ibyerekeye imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu hariho rero ibintu iyo byumvise guca bivuze uhapfa ukumva utasobanukiwe neza ariko ngaho muri Amerika hari inzego nyinshi zikomeye iyo ingingo zimwe zimwe zitanoze zitarengana nk'ibyo byo kurwana n'abashinwa ibyo byo ni kuraba ubusota n'ibintu byiza abanyafurika batuhapfa bakemera aha rero mugabo niho hari ikibazo nyamukuru bamwe barabaza ya bintu bishobora kuzana inovuga intambara ariko gushamirana kuko urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko ishobora gushamirana na bashinwa aho rero ibyo bihugu bibiri bizoshamirana bikoresheje ibihugu bya Afurika ariho navuga nti abanyafurika nibagende barabe ibyiza byo babirimwo mu kwakira iyo mitahe yabo aba aricyo bakorera ko bitegure bisuganye barabe yuko bakira ibintu byiza imarira akamaro abanyagihugu babo, imarira akamaro ibihugu byabo, bareke kuca gushamirana ku busabusa. Icyo navuga ko sino ahandi hoho nuko yabivugiye hejuru n'abandi nuko babigenza n'ibindi bihugu byose nuko babigenza, baba baraba yuko inyungu zabo atawundi yazigiye imbere, bakamba bipanze ku buryo batanga abandi cyangwa bakabagwanya ariko batabize no kubivuga. Nicyo gituma hariho bijya bintu byitwa abaranse nyuma, amaperereza usanga akomeye mu bihugu ni ukugira ngo bacunge ibindi biri kubiraho bibitange, cyane cyane iyo hageze inyungu ziraba iby'ubutunzi. Uko niko navuga ko majambo make.
Murakoze.
Majambo make.
Yego. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Elvis. Elvis uratwumva? Elvis? Allo, Elvis uratwumva? Elvis nta bi ku murongo wa telefone. Ka tubaze Ndwayezu. Ndwayezu uratwumva?
Ndabumva gose.
Irindi zina naho uhamagabiri?
Ndi Ndwayezu. Ndi Ndwayezu. Allo?
Ndakumva?
Ndi Ndwayezu Felicia.
Uhamagaye uri he?
Ndi Gitega mu ntara, ndi mu ntara ya Gitega.
Yego, mufise ikibazo cyangwa intererano?
Intererano kuri ibyo.
Yego.
Rema Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Allo?
Ndabumva, muduge ku ijambo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo kwivanga muri ibyo muri ya muri Afrika. Kuko muri Afrika asanzwe ari indongozi zikwiye, nta cyotuma rero bivanga muri Afrika. Niba tunganye imigambi yabo hanyuma Afrika nayo itunganye imigambi yabo.
Murakoze.
Icyo cyumva? Yego.
Yego, turabashimiye. Jean Bosco nawe nyene aratwakuye. Jean Bosco uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Irindi zina ahuri?
Nitwa Nsabimana Jean Bosco, ndi mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Jene ibazo nta kibazo nobaza kimwe gusa. Nabonye ibiri ko bivugwa ko kumwe na Amerika igomba nayo kwinjira cyane mu by'iterambere, ntabyonze ko ari mu byo gukirana hamwe n'ibyo bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ngo kumbure binyoronkere inyungu zivuye muri Afrika. Muri make jene avuga yuko atanyungu bizozanira Afrika mu gihe biboneka ko igihe cyose baba ariko baza barondera kumbure kuvuga ngo bariko bateza imbere nyabihugu, ahubwo atakiboneka gikogwa cyotuma nyabihugu bitera imbere nko kuzanaho ibintu bijyanye n'ivyama industry n'ibindi no kutwigishiriza ugwaruka rukiga donc hakabaho ugwaruka gwize ibintu byo mu rwego rwo hejuru, ibi bijyanye n'amatekinoloji, haute technologie. Mugabo biraboneka yuko atacu babikora ko Ubuyapani bwateye imbere kubera ibintu mwe n'ibyo, n'Ubushinwa n'ibyo byabuteje imbere. Barabigishije, bariga, baramenya ubwo buhinga bwo hanze bwo mu Burayi n'ibindi bihugu. Mugabo Abanyafurika bibonekana yuko ahubwo twe tuguma turiko twiga ibintu by'indome, ibintu byo hasi atacu bidufasha. Nayo ma industry ntaza muri Afrika kugira ngo dushobore gutera imbere. Izi nibaza rero ko ntacyo bizozanira Afrika kiretse injyane icyo kirazwi turabiye muri bibiyaga muri ibi bihugu byacu byo muri Afrika y'ubuseruko, tukabona kumwene byifashe gucanishamwo abanyagihugu n'ibindi birashoboka kugira ngo kumbure bishikire ku byabo ntaterambere. Novuga ngo bigiye kuzoza na ubwo abanyafurika barahabera amaso.
Murakoze.
Murakoze.
Murakoze cyane. Yego. Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku migambi mishasha Amerika irekwa gushira habona ku bijanye na karere ka Afrika. Umuntu yiweze hari migambi yarisanzwe Amerika ifise mu karere ka Afrika nk'umugambi wa AGOA ukongereza ubutunzi kukorohereza ubutunzi hagati ya Afrika murambabari budandaje hagati ya Afrika na Amerika. Hari umugambi wereke muyaga nkuba Power Africa Obama, leta ya Obama yasizeho. Hari uwa PEPFAR kubijanye n'amagara y'abantu wo kuri leta ya George W. Bush. hari umugambi yari wa Obama w'abakiri bato b'imboneza hakaba n'umugambi Africom kubijanye n'igisirikare Lionel Mesha witegeje iyo migambi ubukuri y'intwano shasha ya Trump bigaza ko ari migambi izobandanya itera imbere muri Afrika
ego iyo migambi ndibaza ko izobandanya itera imbere ariko cyane cyane umugambi mbona uzozana akunguko kenshi n'uyu mugambi ukuzana imitahe kubona kubera ari gihe kenshi abantu si muri Afrika gusa ariko mu bihugu byinshi abantu benshi bashobora kuba bafise icyifuzo imigambi ikomeye ariko hakabura ubushobozi bw'amahera urumva iyo amahera atabonetse imigambi ntija mu buryo ariko iyo imitahe ibonetse kuzana amadeni hanyuma haba abantu bikorera utwabo aborozi cyangwa abadandaji abagira imyuga abagira icyo ari cyo cyose n'amahinguriro bagashobora kuronka nabone amadeni kugira bashobore kurangura imigambi yabo iyo ni imigambi myiza cyane abantu benshi batoshobora no kuronka ayo mahera bashobora kuronka na makeyi ashobora kubateza imbere bakongera bagateza imbere n'abandi bari iruhande yabo haba abigiriye ayo kubudandazwa bwabo mu kubaronsa akazi n'ibindi uyo mugambi rero ni umugambi mbona ari mwiza hamwe n'uyo mugambi wavuze wa Agoa barawongereje imyaka gushika mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ariko urumva n'uyo mugambi urafasha abantu barima bashaka gushora ibintu bashora ibintu muri Amerika uyu mugambi nawo kuvuza abantu ni umugambi ukomeye kuko nk'uko wavuze yuko mu myaka izoza igitigiri cy'abanyafurika kizoduka uko igitigiri kiduga ni nk'uko abantu benshi barakenera ububafasha mu rwego rw'amagara amagara nayo ni ikintu gikomeye nibwo butunze umuntu wese yaba afise hanyuma bashoboye gufasha no muri icyo gikorwa cyo gufasha abantu naho no kugira amagara meza nacyo naba ari imfashanyo imeze neza cyane
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude irindi zina huri
murakoze cyane kwa munyakire ku ijwi rya Amerika ndi ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruyema ya mbere
ikibazo intererano
banje kubashimira juri ya Amerika mu kiganiro muri isanga
murakoze
musakaba uko Afrika
yego
ya bihugu byo hanze tubahirane dukorana tukabasha kuba twakiteza imbere dore ko ibintu byinshi burya dukoresha cyane cyane usanga bituruka nko muri ibyo bihugu bya Afurika iyo tubashije kugenderana nta kibazo kibayemo biradushimisha nkatwe muri Afurika nubwo dukoresha Made in Rwanda ariko hari byinshi Amerika cyangwa ibindi bihugu byo hanze byo mu Burayi bishobora gufasha mu bihugu bya Afurika byerekeranye n'ubukungu byerekeranye n'ubukungu hagiye mu byerekeranye n'iby'amashanyarazi by'amazi byo guteza amabanki imbere iki umva ko hari nk'umwe agomba arigiye batera nk'imishinga imbere muri Afurika kandi babiturutse muri ibyo bihugu byo hanze byo mu Burayi na za Amerika ugasanga rero biri guteza ibihugu biri muri East Africa imbere muri make ubwo n'uvanga ya nuko nabakurikiye muri icyo kiganiro muri isanga yenda reba nkasanga n'ubundi wakomeje kubaho ubuhahirane tukagenderana nk'ibisanzwe ndetse tukabasha no kuba twakiteza imbere mu mishinga itandukanye tugafatanya byadushimisha nk'abanyafurika kuko cyaba ari ikigero cyiza cyane kuko urebye ibihugu byo hanze dufatanyije na Afurika iyo byishyize hamwe rwose usanga ibintu ari byiza ari amahoro nta kibazo kigomba kubamo mu bukungu cyane cyane rwose iyo bagerageje bagakorana neza mu byerekeranye n'amabanki ugasanga nka banki y'isi cyangwa banki za mu bihugu by'Uburayi ugasanga zikora neza n'iz'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika usanga ari ikigero cyiza gishimishije niyo mpamvu nagumije kubatega amatwi kandi nkabavuga chini na jumuiya kwa mtume kwa mwanaza ni nawe kuisoma na yangu mche butanga na abjumvishe kandi numvishe ni manurozimo ni vinuziza chani chani amagamba yangu mche vuka yubaka na sanga ni vinuziza chani jo kwa kwa fatira huru jelo chani chani abadiba abadifite ni yumvile ni vi bakuri kila diro kwa semini kila numa tangu ijuri ya meli
murakose
kumbali ni vile jo kushimirwa chani kani murakose
murakose
kwa kwa jamu kwa shamba kwa wanda mukarere kanga mama mumenjaga shana daba kunda chani
murakose murakose chani radio juu ya Amerika Washington DC mukiganiro muri sanga tugarutse ku kibazo wari kuravuga Emmanuel Nkengurutse kubijanye n'umuzigo wa madeni aho bavuga ko ubushinwa butanga madeni menshi cyane muri Afrika ubu akaba yiyongera ku madeni ibyo bihugu bya bisanzwe bifitiye inzego mpuzamakungu zijanye n'ibyerekeye amafaranga nk'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI ico kibazo kiratanguye kwibonekeza cyane mu bihugu bimwe bimwe twari ko turavuga nka kakagaro k'igihugu cha Zambia mubona ibyo bitazo hagarika iterambere rya Afrika mu gihe abantu bariko bibaza ko bizofasha nti ugo ruhara rw'ubushinwa rutera gwiyongera muri Afrika
nuko cyose nkuko nari natangwe kubivuga biva ingende bihugu byitunganije iyo ubiye gusaba amadeni utari bushobore kwishura ayo madeni cyane cyane kuyakoresha mu bintu bitari buhabye bizana iterambere inyungu aho birakugora kiko kirapfa kikagora kikaki kinjira mu ngorane nyinshi cyane z'amafaranga kandi rero burya icyo dukwiye gukuramwo ari bivuze kuvuga abakoloni n'ibindi ubu nibaza ko Afrika yikubye kuva kera nta abakoloni burya nitwe tubacira inzira tubyanze ntibazogaruka baza ari abapartenere abantu dufashanye burya rero ikintu cyo gufata nibwo abantu bafata ajya ibyo bintu batuhanura ibintu byitwa amarete sudansiyeri ibintu by'ingenda tutunganya ubukungu bwacu cyangwa ubucuruzi bwacu nyera dusaba amadeni nyera tugomba kuba transparanse mu bintu byose by'akazi ka leta nyera amasoko aterwa gutangwa yubahirijwe ingenda ufata amadeni nturenze ikintu utari bushobore nk'uko ikigacisi yose FMI ibihanura na Banki Mondiale mbere na n'ibanki ya Afurika nibyo byo gukurikiza kuronka uguha amadeni byoroshe utari bunyishure ni ukubanza ukabiraba nazo kuko ntagombye kubesha mvuze ibiriho aho Ubushinwa buguha kuko bafite amafaranga menshi gusumba meme n'ibyo bihugu by'i Buraya na Amerika ubu kayatanga kandi bitarinze kuraba izo byitwa norme prudentielle n'ibindi ni ukwibarabara umuntu akaraba inkurikizi na cyane cyane ntukwegere kazo ntukwegere abana bakiri ku bakuru ubu ibihe bibi kuko ibihugu bitunganijwe neza bakora ku buryo babikira abana babo abana babo bakazubaho neza gusumba iterambere bakarirondera bikazubashyikira ari byinshi nayo iyo ubikoze ugasanga wimariye wamariye abana bawe ntacyo uri kurafasha naho yabyerekana ko biriko biratera imbere nicyo nabo bivuga ko nayo ibintu byo kuvuga yuko abanyamerika cyangwa abanyaburaya bace cyangwa abandi bace ari benshi bizohava bidasubiza inyuma ntabyo nibaza kuko none era mu bihugu byinshi bya Afurika bifite ibigo byerekeye kuranga neza ibihugu byabo ko ari ibihugu byiza bikwiye gushorwamo imitahe mbere ugasanga ariho no mu ambasade hariho abantu babijejwe kurondera imitahe yose none Amerika ivuze iti ndaje nyumva ko iba yitabye akamo naho iyo yitabye akamo ucumenya gusa ingenda indani mu gihugu iwawe ubitunganya kugira ngo bize bikugirire akamaro ntuba gufata amadeni y'umurengera cyangwa ngo wemere kutandaza cyangwa ihinguriro
barizana duke ibintu byica environnement cyane bidatanga kazi cyane bidatanga makori cyo ibihugu icyakabiri kuvuga yuko abanyaburayi abanyamerika mbere nabo bashinjwa n'abandi bashinjwa barafasha nabo bose nsida byanze nubwo bahari byo batayinda kuraba bo barabati ndagufasha iki nawe umpizi kare tukasanga keshi na keshi bo babiharuye baracho bakuramo reka nabandi n'abanyaburayi n'abanyamerika bari byaho mugabo cyane cyane bihugu byitunganye ntivuze rero ko muri Afrika ibyo byose uri kurabikora uraba politiki yo gukwega imitahe yo gukwega abantu baza gukora udandazwa kwinshi ntibuza yuko ibihugu bya Afrika byonyine biciye ku turere bibamwe bishobora kugira ukuntu biteza imbere amahinguro yabo urudandazwa rwabo
yego
gutyo ntikibibuza kandi hariyo amapolitiki menshi ariko arakorwa muri iki gihe nibaza ko azohava aka yukwigira nk'abanyafurika bizohava rero itumba ibihugu bya Afurika bigaragara neza bidasa neza bigaragara neza imbere y'ibyo bihugu byose bya rutura biza bikadusanga atacu dufise bikadusanga turabasabye dusabirikiza niho byohava bikagenda na rero ibyo rero ndabishyigiki
yego
uko niko nabyishura amajambo make
yego okay Afrika igitegizi cy'abanyagihugu gitera ciyongera twavuze ko uwavuga ko muri Afrika hari abantu bagera ku muri RD ni miliyoni 200 mu myaka 2050 kabazo bamaze kwiyongera inshuro zibiri ko kwiyongera kw'abantu bituzwe bizwe kandi ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika ari munsi y'imyaka 25 kuri mwebwe Lionel Lemesha nikihe amaleta muri Afrika yokora kugira ngo ashobore gukura inyungu muri ugo rwaruka rugize igice kinini cy'abantu muri Afrika no mu gihe biyongera imigambi myiza boshiraho y'ugutegekanya ubutunzi kugira bifashe
ego cyane murakoze cyane ko mwica kibazo ego hari imigambi myinshi ibihugu bishobora gufasha mu gutegura ugo rwaruka cyane cyane mu gutegura ni imigambi iri kiraba imigambi izoza umuntu yoraba nko ku karorero tuvuge nk'igihe iyi migambi yerekiraba muri Aziya muri Korea y'Epfo nk'ubu ico bagize mu kugira abafashe urwaruka baragerageje barashira icongereza cinshi mu nyigisho mu mashuri kugira abanyeshuri bamenye icongereza kuko nk'uburavyo muri Afrika ibihugu mujugo 54 hariho abavuga igifaransa hariho abavuga icongereza hariho n'izindi ndimi nyinshi ariko nk'ubu yo haje nk'ama amahinguriro yo hanze nk'ubu yo ngaha muri Amerika kenshi nk'umuntu azi icongereza biramufasha nko kuronka akazi canke kudandaza nabo kubona baza baganira mu congereza barase bake bavuga igifaransa ariko si benshi ariko abantu bashobora kwiga icongereza bakiga no kungene nk'ubu buhinga bwa none nko kubigisha gukoresha izi za ordinateur za computers bakabigisha za technology aho yoba ari intambwe ikomeye byo gutegura urwaruka ariko icambere no kubanza gufasha bakagerageza bakabigisha cyane bagahimiriza urwaruka kwiga icongereza hanyuma habonetse imitahe canke bariko baraganira na leta ya Amerika bakaraba yuko bogira no kumwira bashobora gufasha nko kuzana
yego
abigisha baza gufasha guteza imbere uko kwaruka
murakoze cyane turashimiye abatumire bacu Lionel Lemesha nonose ijanye n'imirimo y'ubudandaji makungu ari muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Emmanuel Nkengurutse nonose ivyerekeye amategeko hamwe n'imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda dushimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro vyabo turabashimiye rero mugire ibihe vyiza mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.